murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankosi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Abarwanyi b'umutwe wa mama 23 urwanyi butegetse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo bigaruriye santere ya Nyanzare muri teritwari ya Rutshuru.
Baraza ababandi bakaza nijoro bakajyana n'abagabo bakabashakisha bakabura bagaheranye.
Kugeze mu nzira ubwo tubona uwo kudusayidi anoka moto arabona kutugeza hariya ku mupaka wa Bunagana.
Abo ni bamwe mu bahunze batayigiye bavuye Nyanzare. Impunzi zirenga 400 zaturutse muri iki gihugu cya Kongo zahungiye mu nkambi y'impunzi ya Nakivale mu burengerazuba bwa Uganda. Hano muri Amerika ni kihari wiyamamazaga ashaka itike y'ishyaka ry'abarepubulika ku mwanya wa perezida yahagaritse kwiyamamaza. Izi nkuru tubabwiye muri macyamwe n'izindi ijwi ry'Amerika yabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya. Mbere yaho twumve Diane Inahazwe.
Amakuru ya tutohere muri Nigeria habarwanya bikekwa ko ari ntagondwa zitira idini rya Kiislamu mu ntango zinondwi banyuruje abagera kuri 50. Abategetsi b'ico gihugu batangaje no makuru no munsi bavuga ko abenshi mu banyurujwe ari abagore. Abanyurujwe banyururijwe mu karere kitwa Gamboru gahanurubibe na Chad hamwe na Cameroon. Bompi barabo mu ikambi yegaranirijwemo abateshejwe izabo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Abategetsi batanze no makuru ntibashime ko amazina yabo ngazwa bemeza ko abanyurujwe bari bagiye kurondera inkwi mu ishamba. Batatu bashoboye gutoroka bavuze ko bagiye babona abantu bitwaje inkoho babakikuje baca babasaba kubakurikira. Itorokanizo ry'amakuru ya Bongereza Reuters dukesha ino nkuru ryarondeye abajeje umutekano muri Nigeria ariko ntacho bashimye kuvuga. Umukuru w'igisata kijeje vy'amakambi no gutabara muri leta ya Borno iherereyemo akarere abanyurujwe babamwo nawe yabwiye Reuters ko ahataragera ko avuga igitigiri cha banyurujwe. Ku mugabane wa Afrika kandi amatora rusangi ya Senegal azoba igenekerezo rya 2024 z'uku kwezi kwa gatatu. President w'ico gihugu Macky Sall yafashe iyo ngingo inyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri ico gihugu itomore ko gutunganya amatora inyuma y'igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kane bitoba vyubahirije ibwirizwa nshingiro. Macky Sall azosozera manda yiwe itariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane niwe yari yasavye ko amatora yegezwa inyuma agatunga nywa mu kwa gatandatu ingingo ya sentare na nyuzwa igisohoka. President Macky Sall yaciye akumbura umushikiranganje wa mbere Amadou Ba amusubiriza warajeje intwaro hagati ari we Sidiki Kaba. Ibiro vya president wa Senegal bikaba vyavuze ko Amadou havanye mu mabanga yiwe kugira ngo aronka kanya ko kwiyamamariza amatora. Niwe azoserukira umugambwe ku butegetsi mu matora azuba rero mu ndwi zibiri. Tukivuga ivy'amatora leta z'umwe za Amerika isaba umushikiranganje wa mbere wa Haiti Ariel Henry kwihutisha umugambi wo gusozera ikiringo cy'imfata kibanza hagatunganywa amatora azotuma haboneka inzego nshasha. Haiti imaze iminsi mudurumbanyo n'umutekano muke biterwa n'abagizi ba nabi bitwaje ibirwanisho bavuga ko bashaka ko Ariel Henry hava ku butegetsi. Umuvugizi w'ubushikiranganje ujejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Matthew Miller yavuze ko akamo ka Amerika kadasiguye ko bamusavye gutanga imihoho canke bari ko bamuhatira kuyitanga. Mila avuga ko ico Amerika yifuza ari ahubwo uko haboneka inzego zifasha ico gihugu kwitegurira ingabo mva makungu zizoza gukingira umutekano kandi zigashobora no gufasha gutegura amatora yizewe na bose. Igikorwa cyo kuzana inteko mva makungu ziza gufasha guhangana n'imirwi y'abagizi ba nabi muri Haiti chatevye kuja mu ngiro cemejwe na onyuma mwaka uheze inyuma y'ubusabe bwa Ariel Henry. Naho hata matariki aratangazwa yari ico gikorwa kizotangura. Linda Thomas Greenfield aserukira Amerika muri ONU yavuze ko hari icizere ko kigiye gutangura bidatevye kuko intererano zabonetse gusumba uko ONU yari vyiteze. Jeannie Cherizier nawe atwara urunani ruhurikiyemwo inkozi z'ikibi zo muri Haiti yagabishije ko inkozi z'ikibi zitegure kurwanya izo nteko. Yabwiye amenyeshamakuru ko bongereje ibirwanisho mu icungararo y'ikibuga c'indege gikuru co kumurwa mukuru Haiti Port-au-Prince. Agira ati umushikiranganje wa mbere Ariel Henry adatanze imihoho amakungu akabandanya kumushigikira bazoba bariko badusunikira mu ntambara izohera habaye genocide. Ariel Henry yagiye ku butegetsi by'imfata kibanza kandi bidashye mu matora nyuma y'igandagurwa rya President Jovenel Moïse mu 2021 yegeje inyuma amatora nk'uko yari yaravyemeye avuga ko umutekano muke uri mu gihugu utotuma haba amatora yizewe ubu ari mu izinga rya Amerika ryitwa Puerto Rico yagiye yavuye muri Kenya aho yari yagiye gusozera amasezerano yo kurungika inteko z'ico gihugu muri Haiti ntibiramenyekana nimba kudatahuka kwiwe ari ibiriko bimuva ko canke yabuze inzira camu onu ikavuga ko kuva uno mwaka utangura uruhagarara muri Haiti rumaze guhitana abanyagihugu baba 1,200 abagera ku 700 barakomereka ababa 336 niwe bamaze guta izabo abatatangaje ibitigiri barafashwe ku nguvu abandi baranyuruzwa amabarabara yasambuwe ariko atuma abagira neza badashika nifashanyo zirimo imiti n'ibiribwa mu banyagihugu vyoroshe Industrie gato ku mugabane wa Afrika ashiramwe mpuzamakungu ONU risaba Gambi guheba umugambi w'integuro y'itegeko risubirira irihuza gukata bimwe mu bihimba vy'irondoka bituma umukobwa canke umugore ajyuhegwa n'imibonano mpuzabitsina ONU yavuze ko umugirwa wo gukata ivyo bihimba vy'irondoka ariho nyangwa kegateka kazi na muntu rikabije n'ikibi kibishe kigira ingaruka zirimwo izo mu mutwe kwa gikorewe itegeko Gambia iri kiragerageza gusubiriza n'iryo mu 2010 na gatanu byaziririza uwo mugirwa komisari mukuru w'igisata ca ONU kijeje gateka kazi na muntu yavuze ko ari ngombwa ko Gambia isigasira intambwe yari yarateye mu byo gukingira gateka k'umufasoni ikagumizaho itegeko ryo mu 2015 ribuza gukata uduce tumwe mu tugize ibihimba vy'irondoka vy'umugore inama nshingamateka ya Gambia yatanguye kwiga integuro y'itegeko rirekura ugukata ibihimba vy'irondoka ku bagore n'abakobwa ku munsi wa mbere ibikorwa vyo kurimbura ubugira kabiri yo integuro y'itegeko bizoba igenekerezo rya 18 uku kwezi kwa gatatu ikigega ca ONU giharanira inyungu z'abana UNICEF muri raporo yacu kikavuga ko ibice 76% by'abanyagambia kazi bari hagati y'imyaka 15 na 49 bakaswe ibihimba vyabo vy'irondoka biwafasha kunyurwa n'imibonano mpuzabitsina mu gihe ababikaswe bari hagati y'imyaka 15 na 19 ari bice 75%.
Urakoze Diane nina hazwe kutugezaho ya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Shuti banywanye bijwi rya Amerika tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa internet ni waisatu@radiotvewa.com. Ku mbuga nkoranyambaga adresse ni vewa radio yacu. Mukanya turaje mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Radio Rwanda Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Abarwanyi b'umutwa M23 urwanya ubutegetsi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ejo batangaje ko bafashe umujyi muto wa Nyanzale uri mu birometero hafi 130 huvuye mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ni nyuma y'imirwano yari maze iminsi ibiri hagati y'uwo mutwe n'ingabo za leta FARDC. Inkuru y'umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera uri mu mujyi wa Goma.
Inzego zitandukanye z'ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru zirimo na societe civile mu sheferi ya Bwito yemeza ko abarwanyi ba M23 bigaruriye centre ya Nyanzale. Ni nyuma y'imirwano yari maze hafi iminsi ibiri bera mu nkengero zayo. Nyanzale ni imwe muri centre zikomeye zigize sheferi ya Bwito cyane yegeranye n'agace ka Kikuku kabarizwa mu biro by'ubuyobozi bw'iyi sheferi. Nyanzale iri mu birometero hafi 130 uvuye mu mujyi wa Goma ikungahaye ku buhinzi bw'ibiribwa by'ibanze bitandukanye bigemurwa muri centre ya Rucuru no mu mujyi wa Goma. Ubusanzwe aka gace kayoborwaga n'ingabo za leta n'imitwe ya wazalendo irwana ku ruhande rwa FARDC mu gwasha M23. Eric Kambale umuturage wo muri Nyanzale twavuganye kuri telefone arimo guhunga imirwano yemeza ko icyobare cyinshi mu baturage bake batahunze kubera ibisasu by'imbunda nini n'intoya byumvikanaga.
Ni kweli ya Nyanzale na kwenda na mikono ya M23
nibyo umujyi muto wa Nyanza uri mu maboko ubungubu ya M23 twababonye bakigera muri uyu mujyi gusa habanje kuba w'imirwano ibibombe byinshi byatunyuraga hejuru ibindi bikagwa hano mu mujyi rwagati ubu bamwe bahunze abandi twihishe mu bihuru hari n'abandi bake bakiri mu mazu yabo dufite ubwoba bwinshi cyane kuko murabona aka gace kegeranye neza neza na Kikuku ahari ibiro bikuru bya sheferi ya bwite ibyifatwa rya kagace ka Nyanzale ryahungabanyije ibikorwa bitandukanye birimo iby'ubucuruzi n'ubuhinzi bisanzwe bihakorerwa mu buzima bwa buri munsi bw'abahaturiye aba baturage hari icyo batinya ku ifatwa rya kagace ubwoba dufite nuko hari hashize igihe kirekire M23 itagera muri utu duce kandi murabizi aka ari agace gasanzwe kayoborwa n'ingabo za leta ndetse n'umutwe wa Zalendo ubwo nibwo bwoba dufite cyane ariko n'ibikorwa byacu byahagaze abantu bose bahunze mbese akazi kose kahagaze kuko amazu arakinze yose no muri centre bahungiye za Kibirizi abandi berekera Rusoya ndetse n'utundi duce dukikije Nyanzale undi wavuganye n'ijwi rya Amerika ni bwana Mbusa Mukanda umwe mu bayoboye societe civile muri ako gace yemeje ko abaturage barimo guhunga bajya mu duce dutandukanye ko muri teritwari ya Lubero abandi berekeza muri sheferi ya Bwisha yahantu umupaka ni ya Bwito imirwano yarangije amasaha arenga 10 ubwo M23 yageraga muri aka gace nibyo kubera ibibombe byinshi ndetse n'ibisasu ubu ngubu umubare tumaze kumenya w'abantu bapfuye ni 18 ariko abandi benshi tutaramenya umubare kugeza n'ubu bakomeretse cyane bikomeye bahunze bo ni benshi cyane kuko barenga 2000 twebwe ahangaha twahungiye iruhande gato ariko abagiye kure bo ni benshi cyane aba batinyaga ibibombe byinshi byavaga ku ruhande rwa M23 kuko abantu bakomeretse ni benshi cyane abajijwe n'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters niba koko batakaje uwo mujyi General Jerome Shikotambu wa FARDC yemeje ayo makuru ku rubuga rwa X rwaje rwitwa Twitter Major Willy Ngoma umuvugizi wa gisirikare wa M23 yemeje ko abarwanyi babo birukanye ingabo za leta muri ako gace abarwanyi ba M23 bigaruriye agace ka Nyanzale nyuma y'ibitero by'ubutitsa uyu mutwe wagabye ku ngabo za Congo FARDC mu nkengero z'umujyi muto wa Sake ubarizwa mu teritwari ya masisi mu byumweru bibiri bishize Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika Igoma
umuryango w'umwe bw'uburayi uravuga ko hangakishijwe cyane n'imirwano ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu muryango kandi ugaragaza ko kongera intwaro zikomeye zirimo misile zimanura indege kimwe n'utudege tutagira abaderevu byatumye intambara irushaho gukara mu nkengero z'imijyi ya Sake na Goma mu ntara ya Kivu ya Ruguru umunyamakuru Temistokere Mutizima atugeza ibindi kuri inkuru
muri ritangazo ryawo umuryango umwe bw'uburayi urashimangira kushyigikiye byimaze imigambi y'amahoro ya Nairobi na Rwanda ukavuga ko nta gisubizo cya gisirikare gishoboka ku kibazo gihari ahubwo igisubizo cyo mu nzira za politiki aricyo cyonyine gikwiye itangazo riti ibi bigomba kugerwaho binyuze mu biganiro bidaheza hagati ya Kongo n'u Rwanda mu rwego rwo gukemura impamvu muziza amakimbirane bigakorwa hagamijwe ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafatiwe muri gahunda zo ku rwego rw'akarere zigamije amahoro no kubaka ubusugire ubumwe n'ubutavogerwa by'ibihugu byose byo mu karere mu itangazo ryawo umuryango w'umwe bw'uburayi uramagana ibitero biheruka by'inyeshyamba za mama 23 kandi ugashimangira ko wamagana ibikorwa by'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo uyu muryango uravuga ko iyo mitwe yose igomba guhagarika imirwano igasubira mu duce yahozemo kandi igashyira intwaro hasi nk'uko bikubiye mu myanzuro yafatiwe mu biganiro bya Nairobi na Rwanda umuryango w'umwe bw'uburayi kandi washimangiye ko ibihugu byose bifite inshingano zo guhagarika ubufasha bwose zihiyo mitwe y'inyeshyamba by'umwihariko uyu muryango wamaganye ubufasha uvuga ko u Rwanda ruha inyeshyamba za mama 23 no kuba igisirikare cyarwo kiri ku butaka bwa Kongo uyu muryango wahamagariye u Rwanda kwihutira kuvana ingabo zarwo bwangu muri Kongo rukanahagarika ubufasha n'imikoranire na mama 23 wasabye kandi igihugu cya Kongo n'abandi bo mu karere bafite uruhare muri iyi ntambara guhagarika bwangu imikoranire n'umutwe wa FDLR hamwe n'indi mitwe y'inyeshyamba Usibihugu by'u Rwanda na Kongo byakunze guhakana imikoranire n'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda kandi ruhakana ko nta ngabo rufite muri icyo gihugu. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi mu itangazo ryawo kandi urasaba impande zose gukora uko zishoboye zikarinda abaturage b'abasivili, zikirinda guhonyura amategeko mpuzamahanga kandi zikareka imfashanyo y'ubutabazi ikagera ku baturage bayikeneye nta nkomyi nta n'ikigombereye gusabwa. Uyu muryango wamaganye wivuye inyuma imvugo zihembera urwango rushingiye ku moko kimwe n'ibikorwa bya politiki bishyira imbere amoko, ugahamagarira abanyapolitiki nabo mu miryango ya sosiyete sivili gutanga umusanzu wabo mu biganiro biganisha ku mahoro no gukumira ku kibazo cyarushaho kugira udubi. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi usoza ushimangira kushyigikira ibikorwa bigamije amahoro, ituze n'iterambere mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere kose. Muri ibyo umuryango uvuga ko harimo gukemura impamvu muzi z'umutekano muke n'intugunda mu karere zirimo imiyoborere mibi na ruswa ndetse no kutuzuza inshingano kw'abayobozi kimwe n'umuco wo kudahana washinze imizi no gukoresha nabi ububasha kw'abategetsi. Muri ibyo bibazo kandi biteza umutekano muke mu karere, uyu muryango wavuze ko harimo n'ubucuruzi buciye ukubiri n'amategeko kw'imitungo kamere. Uyu muryango kandi wamaganye ibitero biheruka kwibasira ambasade z'ibihugu bihuriyemo ndetse n'inyubako z'ingabo za Loni muri Congo MONUSCO.
Ku yandi makuru arebana na Congo, impunzi zirenga 400 zaturutse muri iki gihugu zahungiye mu nkambi y'impunzi ya Nakivale mu burengerazuba bwa Uganda. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rivuga ko buri munsi abarenga 100 bagera ikisoro. Umunyamakuru Ignacio Sibahizi yari Nakivale, zimwe muri izo mpunzi zihagera.
Bisi eshatu z'umweru zanditseho ibimenyetso bya HCR zinjiye mu kigo cy'akiri impunzi nshya cya Kabazana hano i Nakivale, zihasanga bene wabo bahaje mbere. Izo bisi zaje ziherekejwe n'izindi modoka z'abakozi bo mu miryango itabara imbabare hamwe na polisi ya Uganda. Uyu mugabo n'umugore b'impunzi z'abanyekongo baganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Wowe waturutse mu kahe gace?
Kinyandonyi.
Kinyandonyi ni muri Rutshuru si byo?
Gupe ma Rutshuru.
Ubwo gihe mwahunze mu byari bimeze gute aho Kinyandonyi?
Yari ndambara abasoda bo mu shamba bazagutera bo mu mungini.
Abahe basoda?
Bara binani bazalendo. Bazagutera bano bari barimo be bafashe igihugu ya Mzantiro. Ubwo rero bakaza kubatera kamwe bakabica abandi bakirukanga. Umudabonyi hari ranze ubwo twe duva mu
bandi nabahe
mbo abo bazagutera no bana rapfaga
ni hari ndi twindamba tugeze mu nzira ubwo tubona umuntu wo kudusayidi anaka moto arabona kutugeza hari akumupaka wabunagana. Tugeze ku mupaka imodoka iraza kudusayidi, baratwakurira imodoka yo kudusayidi tugeze Nyakabanda hejuru yabo twaraje turi kwirukanga.
Kristokea bwito kure nyangambo ya Kashuga mweso.
Impunzi ziva muri bisi ubona ko zinaniwe zishonje kandi ku isura zigaragara ko zibabaye, harimo n'abandi basa nk'abarwaye. Umwe ku wundi bakurikiranye basohoka muri bisi, bamwe bafashe imifuko mito n'iminini, abandi bafashe abana batoya cyane mu ntoki, abakuze mu gake bigendesha. Naganiriye na Sofia Nyiraneza ufite imyaka 90, yasohotse muri bisi ashoreye utwana duto tubiri, yambwiye ko ari utwuzukuru twe. Avuga mu ijwi rinaniwe kandi ryuzuye agahinda, arambwira akababaro ko guta urugo rwe kuri iyo myaka.
Ufite imyaka ingahe mukecye?
90.
Imyaka 90 urimo guhunga? Ubwo byagenze gute kugira ngo muhunge?
Baraza ababandi bakaza nijoro bakajyana abagabo tugasaba bakabashakisha bakabura bagaherayo. Nta muntu ngira baba bamaze noneho ubwo ngubwo nguma ngubaho yakomeza ndahangaza kuva kera kuva tambara yatangira ndakomeza ndahangaza none buno mbonye birananiye reka ngende n'abandi.
Ni ubwa mbere uhunze?
Cyane nagere
kuko ntunga ufite imyaka 90 urumva atarakababara
ukwere. Nishita none se ko ntagira umwana kandi babajyanye guco nabuze ari guhunga njye sinjabo mfite amaraso ubwo buntu ntitwe twagakunda no kuza barazaga bakajyana bagasahura ihene bagasahura imbwa bakajyana.
Twavuganye na Jennifer Nshemirirwe ukora na HCR kandi akaba akuriye umutekano w'izi mpunzi, atubwira igikurikiraho iyo impunzi nshya zigeze hano. Ati n'imiryango ijana irimo abantu wasaga amagana ane baturutse mu nkambi y'agateganyo Gisoro i Nyakabande aho bari bamaze hafi ibyumweru bibiri. Ubu ubwo bakigera aha tugiye gukuramo abarwayi abadamu batwite bashirwe aho bagenewe bavurwe hanyuma bagize aha bagiye kwamara iminsi itanu tubaha n'ibyangombwa by'ibanze hanyuma y'iminsi itanu tubone kubatuza mu nkambi nk'abandi. Zikimara gusohoka muri bisi zatonze umurongo nuko abaganga batangira gupima umuriro wa buri wese. Uwo barangije akinjira mu cumba akandikwa hanyuma bagahabwa andi mabwiriza. Izi mpunzi ziri mu byiciro by'imyaka yose ziva mu bice bitandukanye bya Congo zasangiye n'ijwi rya Amerika icyaziteye guhunga nubwo zari zarihanganiye imvururu za mbere.
Muri Congo muri Masisi twavuze intambara ari nyinshi cyane amabombe yaravugaga n'amasasu matoya.
Ubwa mbere uhunze?
Eh, n'ubwa mbere.
Ubona bwa ubwa mbere guhunga uvi Masisi urumva ubyakiriye gute?
Ntabwo ari byiza cyane kuko twapoteje byinshi cyane twari dutunze. Bo nabonaga amasasu ari menshi tukandi turari mu nzu tukajya kurara mu mashamba mpitamo guhunga. Ndambiye kurara mu mashamba.
Nubwo hazi impunzi nsha ibigo bishinzwe ifashanyo na guverinoma birarengerwa. Bivuga ko uko umubare w'impunzi hamwe n'impinja zigera ku magana ane zivuka buri kwezi ubushobozi bwo kuzitera inkunga bwakomeje kugenda bugabanuka. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Muri Tanzania ho umuryango Help Age International uravuga ko uzagendera amashiringi yo muri Tanzania ibihumbi magana abiri impunzi z'abarundi bageze mu zabukuru, abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira bazataha ku bushake mu gihe cy'amezi icumi yatanzwe na leta ya Tanzania. Umunyamakuru James Jovin arakomeza inkuru.
Helpage International ishyirahamwe ryita ku bantu bageze mu zabukuru ku isi, abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira igisata cya Tanzania ivuga ko aya mafaranga ibihumbi magana abiri y'amarundi iteganya kuzotanga ni inyongera ku yandi arenga gato ibihumbi magana atanu azotangwa na SEF kuri buri muntu akeneye gutaha ku bushake. Ayo kandi azoba arimo n'ibiribwa bamaze amezi atatu hamwe n'ibikoresho byo mu rugo. Iyo ngingo ifashwe mu ntumbero yo kubahimiriza gutaha hakiri kare kuko leta ya Tanzania yatangaje ko izotahukana ku nguvu impunzi z'abarundi ziba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hatarenze mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimo. Bwana Francis Rukombo waserukiye ishyirahamwe Helpage International mu nama yabereye hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa kabiri niwe washikirije iryo jambo.
Tunatambua UNHCR wamekuwa wakitoa fedha kwa kila kichwa au kwa kila mtu ambaye amejiandikisha kule ya kwenda Burundi.
Tunatineza sere ya horitanga amahera kuri buri muntu wa kumutwe wa buri muntu yiyandikishije ahungutse atere batwe mu gutahura utugorane dutandukanye abantu bacu aba bantu bagenda n'ibazo bitandukanye baba bafise natwe mwari peji twatanye akandi gaseke yindi fungo y'amahera ujya muntu yatishoboye ujya muntu ndana ibibazo mugabo kandi akwikiza ngombwa utamo unataurika uwo rero ashise muri dispatcha imbere yuko ahunguka bazomuha ibihumbi majana abiri imbere yuko aguruka bazomuha ageze muri dispatcha azohabwa ibihumbi amajana abiri.
Ku ruhande rw'umugenduzi w'impunzi mu karere k'intara Kigoma Bwana John Warioba Mwita yavuze ko leta ya Tanzania haseri na leta y'u Burundi bamaze kwemerana ko impunzi z'abarundi zose hatarenze mu kwezi kwa cumi zizoba zatashe.
Serikali zimeshafikiana,
leta zaramaze kumvikana mu kuzaya mu kwezi kw'icumi rero bamaze kugaruka bose.
Tafadhali sana,
turabingize cyane,
mtumie kipindi hiki kurudi nyumbani kwa hiari. Ni nini kitapata baada ya hiki kipindi?
Ni kitu za kulikili nyumba hiki kilingo?
Mimi sijui.
Chewa na chonzi.
Kwa na miaka sita ya facilitation.
Kwa hizu kuse ina kitanda tuyo kumoro heleza.
Tukisubiri unakuja kutuambia nataka kurudi.
Tuna kulindira, uza kutukia kitagomba kusubira.
Sasa tunakuja kutuambia mume umefika urudi.
Na hatu mwesu na hatu kukumbia pigie chage, subira nyuma, subira mgiugu.
bamwe mu bageze mu zabukuru n'abagenda na ubumuga bo basanga kuronswa amafaranga n'ibiribwa kugira batahe atari wa muti urama gibazo cyatumye bahunga hari ico basaba se
nayo bisiga icyo ngaha tubona atari abo bose bahunguka n'ukomoka so kugira ngo bashimye amahera cyangwa bagende iwabo ni gukiri bagenda bagaca twumva batera bagaruka kandi bakaje muri Tanzania yatabari ngorane zitubako nawo kwipfukije gusubira gupfa yiruka
tubiza amagogo dufise ngaha tugomba yuko boza bodusikira imbere batavugira neza yuweni ikadushungira umutekano n'ivyumviro by'iwacu hanyuma rero ibintu bikajya bikagenda neza
mu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'ibiri leta ya Tanzania niho yugara burundu ikambi y'impunzi ya Mtenderi naho impunzi zisanga amategeko mpuzamakungu agenga impunzi atakurikijwe leta ya Tanzania igabisha ko izokugara ikambi ya Nduta uyu mwaka nyuma yaho izoherukira mu nkambi ya Nyarugusu kuva mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika
abagore mu majwi yabo ku Ijwi rya Amerika
kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara ya 2020 tuzana ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku Ijwi rya Amerika
mu muryango mw'iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
Niza mwore nuku iteganyirizi.
Nikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu Ijwi rya Amerika.
Tuti muduteze amatwi ahantu ho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabashimira ko mwahisemo kwikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho. Ndabifuriza amahoro n'amahirwe, mugire ibihe byiza.
So listen to the radio.
together. Baby, don't go. They sing it on.